mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni umunsi wa 11 ukwezi kwa gatatu mwaka w'2018. Ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri Sanga Mwumva imisi yose saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ku munsi wa Mungu tuganira n'ugwaruka, ubuzima bwabo, amagara yabo n'ibindi byinshi byofasha ubuzima bwabo ubu no muri kazoza. Uno munsi twabatumiriye umushinga nahi yitwa Patrice Ntafatira, avuka mu giheta mu ntara ya Gitega mu Burundi, aba muri Canada, akaba yakoze ubushakashatsi butari buke kuri kahise k'igihugu cy'u Burundi, harimwo no kubimenyetso ndangagihugu by'igihugu. Umushinga nahe Ntafatira aratwiganira ivyo yakuye mu bushakashatsi yakoze ku ibendera ry'igihugu cy'u Burundi n'icifuzo gihambaye afise kuri ryo. Ni mu gihe ubwirizwa shingiro ry'i Burundi rigiye kuzohinyanyurwa, abarundi bakurikiranira hafi politike y'igihugu bakaba baragiye barashikiriza ibyumviro byinshi kubikwiye kujamwo canke gukugwamwo. Patrice havuga ko bikwiye ko ibendera ry'u Burundi ryokosogwa kuko harimo ikosa rikomeye. Avuga ko inyenyeri ziri mu ibendera zicuramye kandi ko vyoba byiza zisubijwe mu kibanza cazo. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero haradusobanurira kahise k'iryo bendera, ico kimenyetso ndangagihugu cashushanyijwe n'imvukira z'intara aturukamwo Igitega. Kaze rero mwese mushikiriza ibibazo n'ivyumviro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ni wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga muri kumwe na Oriane Tangishaka i Washington DC. Ku munsi wa Mungu tuganira n'ugwaruka, ubuzima bwabo, amagara yabo n'ibindi byinshi byofasha ubuzima bwabo ubu no muri kazoza. Uno munsi twabatumiriye umushinga nayo yitwa Patrice Ntafatira, aba muri Canada, akaba yarakoze ubushakashatsi butari buke kuri kahise k'igihugu cy'u Burundi, harimo no kubimenyetso ndangagihugu by'igihugu. Umushinga nayo Ntafatira aratwiganira ivyo yakuye muri ubwo bushakashatsi yakoze ku ibendera ry'igihugu. Nico yifuza igihambaye kuri iryo bendera. Ni mu gihe ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rigiye kuzohinyanyurwa, abarundi batari bake bakurikiranira hafi politike y'igihugu bakaba baragiye barashikiriza ibyumviro byabo byinshi kubikwiye kuja muri iryo bwirizwa canke kubikwiye gukugwamwo. Patrice avuga ko bikwiye ko ibendera ry'u Burundi ryokosogwa kuko riri mu ikosa, akavuga ko inyenyeri ziri mu ibendera zicuramye kandi ko vyoba byiza ko zoshigwa mu kibanza cazo. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero aradusobanurira kahise k'iryo bendera n'ico kimenyetso ndangagihugu cashushanyizwe n'imvukira z'intara aturukamwo, ntara ya Gitega. Avyongereye kukuba ari umwigisha wa kahise muri Canada, ni nyuma yaho aminuje ibijanye na poetry mu cyongereza. Aranaremesha ikiganiro yise Ikirundi cy'Abarundi ku maradiyo abiri mu Burundi, Radio Star FM y'Igitega na Black Eagle Radio Imakamba, no kuri za WhatsApp. Icyo kiganiro kiracako. Ingorane nyamukuru bavuga riri mu ibendera ry'igihugu ni kuba inyenyeri nk'uko twabivuze zicuramye. Reka twakire rero umutumire wacu mu kiganiro, ariko mbere yaho reka ndabibutse ya nimero mushobora guhamagara ko mukashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Ni ya indi nyene ni 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ndasubiramo 1 2 4 1 9 3 1. Twakira umutumire wacu mushinga ntahe Patrice ntafatira kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Ndabahaye mwaramutse.
Murakoze cyane kuganira natwe uno munsi. Akenshi ku munsi wa Mungu tuganira n'ugwaruka kubijanye n'ukuntu bo kwiyungunganya, uko botangura imigambi cyangwa uburyo boronka akazi ngo biteze imbere. Ikindi gihe tuganira ku magara yabo, ariko biranakeneye ko rimwe na rimwe bamenya ibintu bimwe bimwe byerekeye kahise k'igihugu byinshi bashobora kuba batanaronka no kwishure. Mbere yuko tuje mu kiganiro nyirizina, reka tubanze ducishemo agace gato k'amajwi y'ikiganiro cawe, aho wavuze ko washikirije icyumviro cerekeye ibendera ry'igihugu cy'u Burundi. Tutega amatwi.
Ikirundi cy'abarundi
tuyagire soko.
Patrice ntafatira.
Ndi niteka byo kwisabira kabwa keye ngukangurira gukunda no gukengura ku Burundi iki gihugu cy'amavukiro, kuko niwe gicurika nka naka ntukigwanire nka naka abakoroni utanka bazogikorokera ngo bagitakange gicika umunuko nka cha kindu zirikana abavuka gihugu bakohora na macuma cy'ibiganga ararira imyampi gurukire kumerana ubwonko n'inkoro burimbwa n'imbwegurira tawukiyaha, kuko abakoroni ni wabo ntibakundana boza gukunda gute kandi n'abasokuru barayamaze kute mugwiwa mutize umuhoro. Jewe ndi muhinga mu Kirundi, mvuga ibyo natohoje nkabivuga ntaraje nkunzi bibabaza cyangwa tutavugana ntera amashugwe. Kanatsinda bacu mugani mu Kirundi bati uwuca ubwo bavukana arabahejuru. Aho rero mu kiganiro cya mbere cy'izina umushinga ntahe cyo kuwa 2021 ntwarane mu 2017 naravuze ko mu bintu nta ntigire Repubulika ya Michel Micombero yihagiye igahindanya mu Burundi harimo n'ibendera ariryo darapo ry'igihugu cy'u Burundi. Nzosigura hanyuma ururimi Kirundi cyatiyemo amazina ibendera n'idarapo. Uno munsi mvuga ibijyanye n'inge n'ibendera ry'u Burundi rimeze kuburicuritse, none mbona ko ryarenganye gucurugwa ubu n'abahima batakiri ku butegetsi. Muri icyo kiganiro navuze ko intwaro ya Michel Micombero yahaye inyenyeri z'ibendera ry'u Burundi migongo 6 kandi yari 5. Nongera mvuga ko iyo ntwaro yacuritse ibendera maze ishyira inyenyeri 2 hasi nazo zabwiriza kuja hejuru. Navuga ko Imana ibishatse nzokwerekana ivyayo marorerwa. Imana nihabwe icubahiro yo inshikanye kuri ino sango, none ca bugufi ngucira gace nawe uzogacira abandi. Ikimpamba mu cobo nkabura yo nshira nayo mira ningene Burundi n'amakaminuza yuzuye abigira ko banonoso yakahise mbere banditse n'ibitabo amahanga mugabe akihoza icarimo nyene. Kiyetse Burundi nta kindi gihugu ndabona ku isi kitagira kahise kanditse kerekeye ibendera. Ibyo ntacyo kuko ukuri ntikwahawe kuvugwa na bose, kandi sokuru yapfuye yavuze ko ukuri kuvuga ukuzi ntikuvuga ukuze. Ibyo ngira mvuge birashobora kubamwa amakosa mugabo njanye na je, kuko sokuru yavuze ko hije muri ku kivi hakihonda uri ko muvuba hagakore ku uri karasakara. None ni kuki mvuga ko ubutigu bugeze? Mu yandi majambo ni kuki ikiganiro cy'ibendera giciye ku majwi avuga kandi nagira ndayasozere? Ibyo bibazo byishugwa kubiri. Ubwa mbere narunze ibya nkenerwa ngo ngire icyo kiganiro. Erega ngo ikiganiro iyo ibyo nasomye n'ibyo nabwiwe bikwiye ngo ndabukure mu kanwa. Ubwa kabiri, Uburundi burimirije isigwa mu gihebwiza nshingiro. Nanje nkuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nyiricyubahiro Petero Nkurunziza yavuze ku ndwi yahera ko abarundi bose tungana, ngira nshikirize icyiyumviro cyanje cy'uko ibwirizwa nshingiro ryohinduka. Mugabo iryo hinduka sigitezwe. Jewe nipfuza ko ibwiriza nshingiro rihinduka rikabona gucurura ibendera ry'igihugu cy'u Burundi ryacuritswe na Micombero, kugira dushike ku ibendera dufise uno mwaka harabaye amahiganwa abiri, iryo mu 1959 n'iryo 1936.
Nkuko twabivuze uyu n'umushinga ntahe Patrice ntafatira akaba afise icyumviro ku ibendera ry'igihugu cy'u Burundi niwo mutumire wacu uyu munsi. Twamuramukije mushinga ntahe Patrice ntafatira ko ni kamwe mu gace k'ikiganiro wari washikirije kuri amaradiyo ukunze gucisha ku bimwe biganiro vyawe. Tubanza tukakubaza Patrice ntafatira ninde, butubwira muri make uriwe.
Ego ndabakengurukiye
ugambe na mbere harakana naguva gukosora gatoyi jewe sinitwa ntafatira nitwa ntafatiro
ntafatiro
mu rurimi rw'ikirundi ntafatira ntigifite ico gisigura ariko ntafatiro gisigura ko ari umuntu atagira ifatiro na majabu make aho rero jewe rero nitwa ntafatiro Patrice nkuko meje kubivuga ndumurundi navukiye ku mutumba muremera muri komine ya Giheta mu ntara ya Gitega jewe ndumutimbo muvuzi w'ingoma ndumutimbo kama kubera namuka mu muryango w'abatimbo kama hanyuma nkaba amashure nayize mu Giheta hanyuma mbandanirije Gatara mu Kayanza hanyuma mpava mpereza mu Rusengo mu ndome mu byigwa bya mayagwa hanyuma mvuyeyo ncangenda mu seminari nkuru hanyuma sinabandana iki seminari nkuru mpava ndigisha Igitega hanyuma mpava nja muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'amayagwa y'igifaransa hanyuma mpava mvaho nja mpava nza ino yotawa mu 2001 nari njenje kuvuza ingoma ino hanyuma rero nca mbandanya amayagwa y'igifaransa niyo nanonostoye muri kaminuza y'Ottawa mu majambo make ikirundi mbuga nico nize nk'abandi bose gushaka mwaka w'2013 nta bundi bumenyi narondeye bw'ikirundi nagumye ku byo nize gushaka mu 2013 mugabo igituma jewe nahavuye mfata umugambi wo kurondera ikiganiro cyitwa ikirundi cy'abarundi nuko jewe je narindushe je narindushe kubera iki ukuyemo abigisha bo mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu mu wa kane mu wa gatanu nize mu gataba ku mutumba wa Rutegama mu Giheta abandi bigisha bose bangishije ikirundi wamengana bacangero wamengana igihano kuburyo rero nta mwigisha n'umwe wundi yasubiye kunkundisha ikirundi nta mwigisha n'umwe yasubiye kunyereka ko amayagwa y'ikirundi ari amayagwa akomeye meza nta muntu n'umwe yigeze w'umwigisha yigeze kunyereka ko dukwiye kugira amahiganwa ngo rutere imbere gusumba kukaba nkako igatara no mu Rusengo warasanga hari hamahiganwa y'umucongereza hari hamahiganwa y'umufaransa mugabo ntitwigeze tugira amahiganwa y'ikirundi ngo turabe uwo bazi kuvuga neza gusumba abandi ibyo urenkagira nti ndiko ndakwiza imyaka 50 none ko hari ubumenyi vise ubwo bumenyi ndabupfane ikandaba ingere nogerageza awugaruka rubimenye rumenye ubwo bumenyi n'abandi batabizi babimenye hanyuma rero jewe nakuze ndi umuntu abaza abashinga ntahe abantu babagaba abantu bose bansumba uwo mbonye wese n'ubundi agasadiye uwo mbonye wese ashobora kunyungura ikintu ndamwicara iruhande tukavugana nkamubaza ibibazo akambwira aricyo gituma rero byinshi usanga nzi kubera umuntu wese mbona anduta hari icyo namubaza kugira ngo ndabe icyo nzoterera simere nabigisha nabonye
nkuko bivuze muri icyo kiganiro cyawe bakwita sogokuru nawe kumbure ku myaka yawe urashobora kugira icyo uterereye kugwaruka ni nayo mpamvu twafashe akanya kugira tugutumire ushobore kuganira nabo no munsi dusubiriye ku cyumviro cyawe cy'ibendera ry'igihugu cy'u Burundi canke idarapo mu gutangura twokoresha ijambo ibendera canke idarapo wori dusigurira ivyo bibiri bitandukaniye he kuba ari kubakiri bato canke kuba batazi neza itandukaniro ryavyo
murakoze ayo majambo abiri yose ya mu kamuri mu gifaransa ibendera ni banderole bahinduye abarundi bagita ibendera nyene idarapo naryo ni gifaransa nyene rivuga drapo barahinduye je kuganga ingo no vuga nti ni gitambara ndanga Burundi cyane igitabu ndanga Burundi ku gitabu kivuye mu mpuzu batabuye kimeze nk'igitambara tugirageje kwiyamamura igifaransa tukahanka kuvuga idarapo cy'ibendera kuvuga igitambara kiranga Burundi canke igitabu cy'u Burundi niko no bivuga yego
ariko kubera benshi batazi iyo jambo canke batarimenyereye kumbure twokoresha ibendera
yego kubera byaramaze kwemegwa rivugwa na benshi rizwi n'abarundi bose ibendera ni byiza ko rivugwa n'idarapo birakwiye kujya kuvugwa
yego nakoze cyane kino ni kiganiro k'ijambo abanyonyi biradijwe rya Amerika nabo nyine turaza kubaha karyo ko gushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro ariko mbere yaho ibendera ry'igihugu cy'u Burundi dufise uyu munsi mu ncamake byagenze gute, ryavuye hehe, tugerageje gusubira inyuma muri kahise.
Mu majambo make cyane, kubera nagize ibiganiro bibiri bishikana iminota 60 ngomba ngerageze mu kanya gato, nuko Uburundi buri ku ntwaro ya cami yego mugabo ukaba bujunjaritswe n'ububirigi bwaducura kufuni na buhoro. Uburundi bwari bufise ibendera ry'ububirigi. Hanyuma rero haragera igihe tugomba kwishyira no kwizana Afrika, niho ububirigi bwasaba ko Uburundi bworonka ibendera ry'Uburundi. Abambi nyagiye bambwiye ko ababirigi bahaye Uburundi iminsi 30 irenga ntirenguke ngo Uburundi bube bwaronze ibendera ry'Uburundi. Hanyuma rero hakaba umugambwe w'abadasigana iprona wari urongowe na n'umugani Rudoviko rwa Gasore, hanyuma akaba yarafize igisongere gikuru akaba ari Mirerekano, Paul Mirerekano, niho baca bagenda mu giheta hari ishure ry'imyuga n'ubugenegene ryari rongowe n'umupatiri yitwa Bocaccio, Giuseppe Bocaccio, mugabo mu giheta twe tumwita Bukaci. Kubera iryo shure ryari rikomeye gose, niryo ryarimo abantu b'abahinga, nibo babumba ibintu umwami agomba guha abantu bagendeye Burundi. Hanyuma rero baca baravuga yuko bakeneye ibendera ry'Uburundi, haca bare ihiganwa. Habaye ihiganwa rero haraba umuntu akomeye gose mu Burundi yitwa Ndikumana Zakari, mwene Ndoyaha, se yitwa Ndoyaha, bamuka ku mutumba Kigogoye. Hanyuma rero uwo Ndoyaha yari umuntu aciye ubwenge gose, yize muri iryo shure, yari yaranahahejeje wewe, yize muri iryo shure ry'ubumenyi n'imyuga. Hanyuma rero wera icyo yakoze ni iki, yarabumbye. Aha rero ngomba guterera Abarundi bose bibaza ko ibendera ry'Uburundi ntango ryacapwe, oya. Ibendera ry'Uburundi ryarabumbwe imbere y'igihe. Ryabumbwe nka kujya kw'intuze, kujya kw'ibishusho by'inzira y'umusaraba ku bagatolika, canke umudari, canke ikingorongoro. Hanyuma rero aribumba gute? Aribumba rifise umuzingi hagati, harimo inyenyeri zitatu z'imigongo itanu, inyenyeri imwe hasi, zibiri hejuru, na burya bundi rero nubwo burya bupande kame kari hejuru akandi hirya, akandi hirya, akandi hasi. Hanyuma rero nuko niko yarikoze ubwa mbere mu 1959. Hanyuma rero basanga hari ingorane, ibendera ryari rifise ingorane.
Mu ngorane ntaguciriyemwo, mu ngorane basanze ririmwo, tugerageje kuja imbere gato, harimwo n'iryo kosa uvuga ko ririmwo n'ubu, uwo tubwira iryo kosa rihari muri make ubu turiraba ibendera n'irihe, byagenze gute?
Ingene byagenze nguko, nuko reka mbarareze ko naringeze. Ingorane iriho nuko Mirerekano nagwa Gasore bamubwiye bati, bagarutse mu gihe tamubwira bati, iri darapo nitwarishira ku gitambara inzogura kumanika, none kugira ngo umuntu ntamenye ko aricurite bizogenda gute. Buno nyere rero Ndikumana wa Ndoyaha acapa ishaka mu gice cy'ububamfu cy'ibendera ry'Uburundi, inyenyeri imwe hasi, zibiri hejuru. Ikosa rero ririho n'ubu nuko inyenyeri imwe iri hejuru kandi ikaba ifite imigongo itandatu, aya n'amakosa abaye abiri. Inyenyeri zibiri ubu zikaba hasi, kandi ku ibendera ryabumbwe na Ndikumana wa Ndoyaha inyenyeri zibiri ziri hejuru. Izo nyenyeri zibiri ziri hejuru zikerekana amaso abiri y'intare, intare ko n'igikoko ndangaburundi, inyenyeri nayo iri hasi imwe ikerekana umunwa. Mugabo ugiye kure, inyenyeri iyo imwe iri hasi niyo yerekana Imana, izindi nyenyeri zibiri ziri hejuru zikerekana umwami n'Uburundi, aricyo kivugo cy'Uburundi cya mbere na mbere.
No kuvuga yuko zicuritse,
riracuritse rwose, ryakwiye gucurugwa.
Murakoze cyane gose. None wazicuritse ninde, impamvu yari iyi?
Aho rero aho ndashitse mu gihe muri majeje 1966 Michel Micombero arafata igihugu arakura arakombora intwaro ya cami yaciye asaba ko haba abanyabugenegene ko bomubwira ibendera rikwiye kumanikwa. Ibyo bendera rikwiye kumanikwa rero bamweretse iryo kwanduyaha ririko n'inyenyeri. Iryo darapo ryaramanitswe gushika 38 rimanikwa inyenyeri imwe iri hasi zibiri hejuru. Ndafite n'ifoto nshobora kurungikira ya Micombero byerekana ko ariko wenyene umukuru w'igihugu. Hanyuma rero barazihindura zibiri zijya hasi inja hejuru. Ni intwaro ya Repubulika ya mbere yatumye idarapo ricubikwa. Inyenyeri imwe ikaja hejuru zibiri zikaja hasi.
None kuri wewe tubwire mbere ko tuja kubanywanyi, kuri wewe akamaro kuko bikosogwa nakahe kuri identite cyangwa ku ndangamico z'igihugu, akamaro gahagaze hehe cyane cyane kuri wewe?
Ibendera ni ibimenyetso ndangaburundi na Burundi bwacu. Ni ibintu bisonerwa kuko birarengeye intwaro. Urashaka kuronka intwaro y'umuntu atwara igihugu imyaka 5-10, urashaka kuronka intwaro nki mugabo. Ibyo n'Uburundi byerekana Uburundi, niko karanga kacu. Nico cerekana ko Uburundi ni kintu no kubwira ngo iki umuntu adakunda nk'Uburundi. Hanyuma ugasanga idarapo ariko ararihonyora abahonyanze Burundi bwose. Ucuritse rero idarapo naho ucuritse Burundi, ucuritse abarundi bose bava bakagera. Ibyo ni ibintu bisonerwa, nicyo gituma nsaba ngo bije mu nama mu bwizwa nshingiro ahantu bigumaho nyene kugira ngo bihindugwe ari umurundi wese abwiriza kavuze. Nta muntu n'umwe naho yoba umukuru w'igihugu, nta muntu n'umwe ashaka kwihagira ibendera, nta muntu n'umwe ashaka kwihagira Burundi bwacu, nta muntu n'umwe ashaka kwihagira ibintu ndangaburundi. Bikunda
akamaro karahari kandi gakomeye cyane. Urakoze cyane mushinga nahe Patrice Ntafatiro mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi wa Mungu. Tuje ku mirongo ya telefone duhe akaryo n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika. Duhere kuri Aron, urahura komeye.
Yego ndasimba kwe.
Uduhamagaye urihe ga Aron?
Ndi mu gashoho mu ntara ya Muhinda, akavura kariko karago.
Ni byiza cyane. Icyumviro cyangwa ikibazo ufise ku kiganiro cy'uyu munsi ni kihe ga Aron?
Yego, uno munsi mbanje gushimira uwo mutu niyo namukurikiranye kuva bwa mbere agitangura. Yavuze ati aciga kuva kera bamwigishije kahise, ati ntibakamwigishije nk'uko nawe yabyiyumvira. Ibyo nabyumvise abivuga. Hanyuma cyo n'uno munsi abantu usanze kunywa abantu bariko barigisha, usanga umengo ntibigisha nk'uko usanga byari bikenewe. Kuko nagiye narigeze kwiga cyangwa narize, uca usanga kenshi nk'umwarimu umengo ariko arakwigisha ibintu, umengo ariko arikora kugira akorane n'umwanya. Hari ibintu byinshi twari dukeneye nk'ibyo uwo mutumire ariko aratubwiye. Hanyuma ikindi nacyo uca usanga mu mashuri bariko bariga kahise ko mu bihugu byo hanze bya kure, aho ndiko navuga aha mu Burundi wacu, ugasanga bariko bariga kahise ko mu bihugu bya kure. Kandi wumva no mu Burundi ufite kahise kabwo bo kwigisha mu mashuri abana b'u Burundi, tugakura tuzi kahise ku Burundi. Ibyo ni ibintu twe tutari dusanzwe tuzi. Aho rero nka cyansaba nka nyimba leta yo bihindura ikatwigisha na twebwe kahise ku Burundi bw'iwacu. Hanyuma ngabitse ku ntumbero uno munsi, aho yavuze ati ibendera ry'igihugu, jewe nayo numva umengo nabyumvise ariko arabivuga, niho mvire ariko arabivuga. Kandi numva umengo kuba izo nyenyeri zohindurwa zokiranuka, kandi numva umengo abantu nk'ubu tukiri bato turiko turakura, kandi numva umengo ibyo ntacyo bitwaye ntacyo bitumariye ntaka umengo ni ibintu byonyine byo gu sinzi ukuntu babivuga, kandi numva umengo ntacyo bitwaye kinini. Abo nkamusaba nk'umushakashatsi uwo mutumire wacu nk'umushakashatsi arabe ashakashatsi ibyo tuma ugwaruka rw'ubu dutera imbere, kuko kenshi iri kurara bugwaruka usanga ata bintu by'iterambere ata bitameze neza. ariko aravuga ibyo guhindura inyenyeri ngo zimeze nabi ngo ziraba kunuko nuko ariko tukiri basa kuba tutazi na kaheza kubura nka twumbe ngo nta televiziyo tumarira nizo mugize neza
ngerageje kumwunganira Garon hariyo kimwe nibutse yavuze cerekeye inyenyeri imwe iri munsi yacuritswe Imana ikaba munsi igihugu cy'u Burundi n'umwami bikaja hejuru ivyo kuri wewe ntacho bigutwaye kubona inyenyeri yari yapanzwe kuba ari ari kimenyetso c'Imana ija munsi ivyo kuri wewe ntacho bikubwiye
erega je nkaje nkubundo nkuno munsi ndavyumvise no munsi kubera kahise ku Burundi ntako nize nako nzi nta wakanyigikije umba aho nshimikira mvuga nti yaba kahise ku Burundi twahise twarakize twatuzi ati mbega idrapo y'u Burundi ibendera y'u Burundi bisiguri ariko gushika no munsi aho n'umuntu sangarije kaminuza yarahejeje mu gasanga ntazi ngo ibendera y'u Burundi bijya biriko n'ibiki bisiguri ki aribona nkuko wogo ndamwisa kokagura igisenge gisanzwe
birumvikana urakoze cyane aho araza kukwishura kuri ico kibazo cawe hama tubanze na Elise mbere ko akwishura Elise uratwumva allo Elise
ego mwiriwe
amahoro neza
naramukije umutumire ego umutumire aravuze ibintu amutima ariko nagomba ngire ico ndabivuga ko yavuze ko bije bariga ni ibintu bitwa mayagwa natwe twarayize kuri kubantu novuga ati bize mu myaka iheze ariko kuri uno munsi mbona umenga ugwaruka ingorane rufise ntago ari kestiyo yo guhindura inyenyeri canke y'amayago ahubwo ugwaruka nuko dufise ingorane turiga ariko ntitumenya ibyo twize hariyo nkikuru ndashimira nka leta y'u Burundi iheruka guhindura ikazana ibyigwa bishasha arikuru bita entrepreneuria basizemo urabye neza nagomba nibutse ugwaruka hari ibintu bita ibintu biranga umu entrepreneur bace baje ahantu hari hagatire kavuga yuko umu entrepreneur ategeza kuba mu visionnaire ingorane dufite rero mu Burundi nuko abantu dushaka kubaho ku buziba bwo ku munsi urumva dushaka kubivala twerevi ariko ni du projete ubuzima twiyumvira ati mbega ejo tuzobaho gute mu mwaka uza bizogenda gute niyo ngorane ariko niba tugire yuko ingorane dufite ari izo zibendera cyangwa ibiki nkaca shaka gukebura ni radio yacu ya Voix d'Amérique ego uno munsi intangamarara y'iki kiganiro mwari mwanditse yuko ari umunsi wahariwe ugwaruka sinzi rero ingorane ugwaruka rufise yuko dutorega inyishu n'uyu mutama wacu afise imyaka 50 mbega nta rundi gwaruka rwari kuza kugira icyo rumpanze mu gusigura yifije
nkuko nabivuze impamvu twamutumiye nuko yagize ubushakashatsi kandi ashobora guterera mu kumenya kahise ugwaruka rurakeneye kumenya kahise
ego turafise n'ugwaruka gwagize ubwo bushakashatsi ingorane nuko ugwaruka rudahabwa ikibanza niyo ngorane dufise niba duhe ikibanza natwe turafise ibyo tushikiriza turafise ingene tukwiteza imbere ntituze turahekenye gwatumira kuko natwe turafise amenye twarayameze ego hanyuma ikibazo cya nyuma nabaza gutumire nago banamubaza ati mega ku ngorane zihitiye mu Burundi kuva mu 2000 novuga na 14 mbere nko yatanguye mbega hari isano hagati y'ibi drapo ry'u Burundi n'izi ngorane zabaye isano bihari n'igihe ego n'umuti wotogwa kugira izo ngorane zihere n'izihe mbega kubijyanye no guhindura ibwiriza shingiro ahagaze he abona yuko bijyanye n'igihe ko twe abarundi tubona yuko byari bikwiye yuko ibwiriza shingiro rihinduka kubera ibwiriza shingiro rya kera ryo kuri aba bataba nyene nk'uyu nyene mwatumiye bisaba yuko aboneka ibwiriza shingiro ryo kubana bavutse vuba navuga yuko iryo ibwiriza shingiro rizokorera ko cyane abona neza yuko bikurikije amategeko cyangwa bidakurikije amategeko
urakoze cyane Elise urakoze cyane nkuko wabivuze ugwaruka rurakwiye guhabwa urubuga rugashikiriza ibyiyumviro ni navyo dukunda gukora kwa Mungu turabahamagara ni haba hari umujene ugwaruka afise ibyiyumviro azikahise nawe nyene turamuha ikaze muturungikire nimero yiwe tuzomutumira kandi azofasha bagenzi biwe Mushinga nahe Patrice Ntafatiro duhereye ku bibazo vya Aaron kuri wewe abona ati ikibazo haraba ikibazo cyo kutigishwa ibintu bifise akamaro mu gihugu nka kahise nawe nyene yavuze ko atakize neza canke batakigisha neza bataga gaciro uwo mwishura gute yavuze kandi yuko hakuye kongeregwa ivyigwa byo kwiteza imbere abona ko bitari ko biratangwa
ego ndamukengurukiye aho kubera yabaje ikibazo kandi ibyo avuga nibyo bimwe bimwe icyo nagomba ndamumenyeshe nuko iyo kahise katizwe neza ntuheza gutera imbere naho utera imbere usubira inyuma muri cyo gihe ntumuri ko atera imbere ikivyerekana nuko nkubu mvuze nti jewe kahise sinakize neza abangisha wamenga nti bankundisha ikirundi ahubwo bakankundisha iby'iburaya bakankundisha ibyo muri Amerika niyo ningorane ikomeye gose ningorane yerekana ko umuntu ataratera imbere bacu mwibutsa mu kirundi ngo ukura utabaza ugasaza utamenya kandi udafise se ntamenye bya sekuru uwo rero akiri muto yibaza ko akahise atacho kamaze abari karihenda abari karihenda kuko hariyo nk'ibintu bimwe bimwe turi muno munsi usanga bifise imizi muri kahise ariko iyo kahise kaba kigishwa neza gusumba hari tugerageza kugeza kubyirinda aho sino tanga uburero bwinshi cyane mugabo nuko icyo namubwira nuko amashure mu mashuri usanga rimwe rimwe ukwigisha kwaragabanutse ukigisha ugasanga abize mbere gatoyi nibo mengo wogira ngo baracira ubwenge gusumba abubu ufatiye kubyo bandika cyangwa bavuga ibyo bikava guki bikava kuko ata bantu babarundi babigisha benshi bagize nkama ibanga ryabo ryo kwigisha kuburyo rero usanga akahise ni keza gose kuko niho umenya iyo wamuka niho wamuka ni yuroye hariho umengo umwibutsa w'igifaransa uvuga ngo ubutazi yavuye ntamenya ni yaroye kuko ntubufise ihangiyo niko jiwe no muha mu majambo make yinko no mwishura
tuhe dudugi aho nyene Elise yabajije isano nko kubivuze hari himizi ibihari kuri ibintu bitubera ko unye bivuye ku mizi ya kahise Eron yabajije ati hari isano ubona ku bibazo duheruka gucamwo muri 2015 ufatiye ku ibendera ry'igihugu
hingeje we ndamusigurire ikintu kimwe nk'ibitu ibiduherukamwo ibyo turimo nyene iby'abarundi ne jewe kubyo nabwiwe nuko izo nyenyeri zitatu ni kubera iki micombero yazishyize zibiri hasi imwe hejuru uwo Elize ashaka noja kumurungikira ibyo biganiro bibiri nagize bijyanye n'ibendera akabyumva neza nuko inyenyeri imwe yagiye hejuru ni y'umututsi w'umuhima w'umurundi ariko Ndikumana Zakariwa Ndoyaha iyo nyenyeri imwe ni nyenyeri iri hasi y'Imana kwa yo dushingiye ko mugabo leta ya Michel Micombero iyo nyenyeri yayise ko ari umuhima ari hejuru mu yandi majambo naho ntoyinda kuja kure no kuvuga ko ikumigwa itanguye ariko umuntu avuze ati nangwa idarapo nirisubire uko ryahora kera hasubire kuba Imana hari ikintu tuba twirinze gato ikintu cyo gukumirana aho ucivanda nyindi nyenyeri imwe ntiyari yo umwami nyenyeri ikurikira yari y'umututsi w'umunyarugu mu yandi majambo hatangura umututsi w'umuhima hakurikiye umututsi w'umunyaruguru inyenyeri isiga isangiwe n'abahutu n'abatwa mugenzi wanje Elize igihugu hari habantu biyumvira kumengo barasumba abandi yumva ko icyo gihugu gishaka gutera imbere ni wagomba byiza yo nuko dusubira ku vya kera tugasubira ku mana umwami uburundi hanyuma aho gatimo ko kugomba gusumba sumbana tukagasubiza inyuma ko dutanguye gusumba sumbana uko bizobandanya uko hama bikuru uko hama bisigugu uko hanyuma bice bivamwe n'izindi ndyane njewe nogeza ntagombye kwinjira muri byinshi kuko jewe niko nsigura idarapo si ndiko nsigura ibya politike y'u Burundi hanyuma ico no uhereza ko ku bya Elize nuko avuga ati ibyigwa bishasha mugenzi mugenzi no kumenyesha ko wewe ubwire bushakashatsi urabe nk'iburaya urabe muri Amerika udosanga bakwigisha kahise kabo nkamwaramutse bakwigisha kahize kabo ndovuga ko mengo ni dini bakwigisha kahize kabo no kuvuga barakwereka yuko ubutazi kahise ntacubuzi mu gihugu nibyo bintu byose niyo entrepreneuria uri kuravuga ibyo bintu byo guteza imbere ayo mafaranga ushobora kubufise uya uzoteri uzoteza imbere igihugu cy'u Burundi ko kirimo maho kuko abantu bumvikana ko hari umwumvikano umwumvikano nawo urumva ko numwibendera utarimo neza neza niko no kwishyura mu majambo make
aho nyene tukivuga kuri ico kibazo nyene cinyenyeri nkuko wavuze nti wobivuga ko byinshi harimo bijanye n'amoko gukumirana n'ibindi umukuru w'igihugu kumbure ashoboye kuza akavuga ati izi nyenyeri zivuga iki zisigura iki akazihe insiguro nshasha hoho ntivyo babikwiye canke naho nyene aho bahakenewe ikindi
aho bazo kiranguye gose kuko jewe urumva ko ngerageza gusubiza iteka ibya mbere ko ngerageza gusubiza iteka imana umwami uburundi kikaba icivugo kiri mu ibendera ry'u Burundi nyene tukareka ubumwe bikorwa amajambere kuko nikindi cy'uburi mgambwe abisabye abanyagihugu abarundi nibo babigira bakabigirura abanyagihugu bavuze bati rero ubu turabihinduye ubu ntibikiri ibi nibi 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 twese turumvikanye ubu bigiye kubibi nta kosa jewe no bibonamo nta kosa no bibonamo kuko muri ico gihe abarundi ntibazoheza ngo bagira katima kugomba kurabana ko basumbana baheze bakumirane bazogira ikintu gikwiye ni naco nasavye naco nasavye abashikira umukuru w'igihugu na n'inzego nkuru nkuru z'i Burundi navuze ntaba bashikira babwire idarapo ricurugwe no muri Burundi bwacu ijambo ubumwe rivemmo hasubiremmo umwami canke bashireho ibindi mugabo rivuga umwami ibyo twumvikanye muri ico gihe rero jewe abarundi tugize ico tugize ico tubivuga ko jewe ntangora ndabibona mu nkuru
ndanongenda nkakunganira muri Amerika ndahamaze imyaka myinshi cyane gose ibyo wavuze nivyo uko bigisha kahise k'igihugu nk'idini barabishimika ko cyane barabitanga kwa mu bizamini no kugira ngo ube umunyamerika uvuye mu kindi gihugu kugira ngo ufate ico bita ikibazo kugira ngo nk'ubwene igihugu utegerezwa kwiga igitabo kirimo amabwirizwa na kahise k'ico gihugu cyo kintu wavuze nico cyane barashimika cyane kuri kahise k'igihugu mbere yuko baguha ubwo bwene igihugu tubandanye ku murongo twakire abandi banywanyi bira dijwe rya Amerika twakire Didier uraho rakome
eda komeye ni twanse ngumva Didier ba ingodi nagire mbate umutumire banza kumushimira ico kiganiro mwateguye yavuze ko yagize amatohoza mugabo kwa abantu bagira amatohoza arugoko kwishi araho yavuze ko yabajije abakurambere naho ashobora kuba yarasomye ibitabo agenda bubate kuri itohoza ry'idarapo ry'igihugu yagize ko uwo muntu yacapse idarapo bwa mbere ataho yoba yarazanditse ko yavuze ko yari yarize naho yoba yarazanditse kugira ngo abantu bamenye yuko izo nsiguro yatanze ubwa mbere ko yari imana igihugu n'iki ko yaba yarazanditse ahantu ariko ni kibazo nagenda mubaze ituma n'icombero yaracwitse izo nyine mbwa yacishwe mugabo byanyishuye yuko hari ahantu byo byanditswe kuko niko ndiyumvira ko nyamba yo yagize amatohoza abaza abantu gusa abantu barashobora kuvuga ibyo biyumvira kumbura atari ukuri murakoze
cyane reka twakire na Ezekiel mbere ko tukwishura Ezekiel turi kumwe
yego
uraho urakomeye
yego n'ukuri ndakomeye mbanje mudamukije umutumire
arakumva
ndaramukije namenyesha amakuru bose ku kijya Amerika
turakuramukije cyane
yego nanjye nagomba ndamubaze uwo mutumire yavuze ko yagize amatohoza canke ubushakashatsi ku bijyanye n'idarapo ry'igihugu. Yagize ubushakashatsi impande, yabugize kwishyira hamwe cyangwa yabugize kugitiwe. Hama mugitangura mwavuze ko iki kiganiro kigenewe abantu b'ugwaruka.
Uno munsi wa Mungu mu bisanzwe ni umunsi w'ugwaruka, ibibazo by'ugwaruka, inyigisho zifasha ugwaruka. Yego.
Rero icyo nagomba gutera nk'ugwaruka, ugwaruka ikintu kitwishe ubu ni kuba tutaronka abantu batubwira ukuri kakahise. Uburyo iyo tumenye ibyabaye mu kahise cyo tumenye ukuntu dushobora kwigenza muri kubu. Hama nkaba ndangije nshimira uwo mutumire.
Urakoze cyane Ezekiel. Reka twakire ibyo bibazo bibiri. Didier abaza ati uwo wari wavuze Ndikumana Zakari wa Ndoyaha yoba yaranditse ku rupapuro ahantu ukuntu izo nyenyeri zisigura, ikindi nyenyeri zisigura yoba yarabishyize ahantu ku rupapuro kugira ngo abantu basubire inyuma barabe canke byari hehe aho insiguro zazo zari ziri. Ezekiel nawe akavuga ati wagize amatohoza nkande kwari ku bwawe byagenze gute. Akavuga ati yipfuza nk'abajene bipfuza abantu bababwiza ukuri kugira ngo bamenye iyo bagana baja. Muri make ati kubwiga ukuri ni ikintu bipfuza.
Ego ndakengurutse Didier Nsengiyumva avuga ati ntaho yanditse Ndikumana Zakari wa Ndoyaha. Ndikumana Zakari wa Ndoyaha na mu kiganiro nagize navuze ko yari umuzamye, yari umuntu wiyumvira cyane, yari umuntu w'incabwenge rwose. Hanyuma ntaho jewe amatohoza ngeze ko ntaho nzi yabyanditse. Mugabo icyo mwomenya gusa ibyo nabwiwe si ibyo nasomye, ibyo nabwiwe nuko yakora ibishusho bibiri bibiri, yabumba ibishusho bibiri bibiri hakagira igishusho aruaha wa kimutumye akagira n'igishusho gisigara muri atelier ahantu yabumbira ibishusho kwa Bukati mu Giheta, aho yabavuye abandaniriza muri atelier y'uwitwa Manirampa Antoine. Uwo Manirampa Antoine akaba ari we yasize ibendera ry'u Burundi. Hanyuma rero mu bintu leta ya Michel Icombe yakoze nkuko nigeze kubivuga nkavuga nti muradoge na mundonderere muzorondera muruhe ahantu hari novuga nti ibirimba ikirimba cy'umwami kwa naka umwami naka umwami naka umwami naka umuntu ararondera kabura. Aho rero leta ya mbere ya leta ya Repubulika ya mbere ishikiye hariho ibintu yagerageje kunyitsa niko novuga ibintu bitasubiye kubaho kuboneka kugira ngo ubwami ntibusubire kuboneka. Mu bintu rero ndanga Burundi byanyitse hariho atelier y'uwo Ndikumana Zakari wa Ndoyaha. Iyo atelier yarononwe rwose, byaramenaguwe ibintu byose byariyo ku buryo udashaka kuronka atabyugisigarana. Niryo ibendera ry'u Burundi generalibonye mu 1980 nindwi nkekamo mu kw'icumi na kabiri niho narakabonye ako kantu kabendera narakabonye. Ni ukuvuga niko kari gasigaye gafiswe n'umuntu yaba mu Nyakabiga biganye na Ndikumana wa Ndoyaha. Yarambonye mvuze ingoma ambwira ati sha cyeko ndamugaye kuguru. Yambwiye ati wa mwana, ni ukuvuga 87 nari mfite imyaka 20, yambwiye ati wa mwana jewe uko kuguru mbona kumugaye ukatamba ingoma gucyo usa n'umwana wo mu Giheta. Yavuze ingoma 74 azivugiriza Micombero niho ndamuzi. Aravuga nabi wacha tu umwana ni gucya na gucya gucya na gucya. Rero mbonye ko kagurwaye, hanyuma nkabona ninge ndi kwatamba ingoma mbona umengo n'uwo mwana. Ego ni jewe je nitwa gucya. Aravuga nabi wacha, hanyuma arambwiye ati rero hari ikintu ngomba kuguha ujani wanyu gisubiri wanyu mu Giheta kuko cacapwe byoya cabumbwe na Zakari wa Ndoyaha. Je nagiye aho yaba singomba kuvuga ibindi, naragiye aho yaba ndabona iryo bendera ribumbwe ryo rero ryasigaye n'iryo uwo muntu yashoboye gukiza igihe hariko igihe no vuga nti hari ibintu byo birasambagurika muri waterie yo mu gihita rero jewe ntaje nashoboye byarananiye kandi birakabona je byarananiye ko iryo bendera ndaritwara kugira ngo ndayitware mu giheta kuko byari kungora gose kukingira hanyuma z'ico nshobora gukora nuko nshobora kubivuga uwavuze rero ngo yarabyanditse canke yagize gute inyishu ndayiguhaye hari ibintu byinshi cyane byo kubama ibyanyitse udashaka gupfa kubona yego udashaka gupfa kubona ubu niko byagenze
birumvikana
Ezekiel nawe ati ntande wewe ugira ubushakashatsi mugenzi wanje ndi umurundi akunda Burundi ndi umurundi naho mba mu mahanga amazi imyaka 10 ndi mu mahanga ndi umurundi avuga ikirundi nkuko aho nakavuga ibumba nta gifaransa natijije mu kiyeta majamba ngahe nke katatu canka ne nabigize kugira ngo nyeka ni wankurikiye neza kugira ngo simere jino muri Canada ndumwigisha kugira ngo simere nk'abandi bigisha banyigisha umengo n'abacangiro jewe ndabicone ushobora gufasha ugwaruka rusigaye wa undi rero yavuga ati ahubwo mutubwire ibintu byo guteza imbere Burundi bica guteza imbere nuko jewe ndiko nteza imbere ibyo nzi neza gusumba ibyo nzi neza na mayagwa na kahise ngomba ko abagwaruka rumenya je rero amatohoza ndayagira nk'umurundi akunda Burundi akunda Barundi nkabigira sindabigira kugita iki wanje kubera ibyo ndabizi ko ndabizi je niwagomba uranyumvira nibyo mvuga nti abashikira umukuru w'igihugu yaba hari ibyo ndondera no vuga nti ndasabye umukuru w'igihugu ntumeko ngende ndamusigurire oya cyane bikenewe abashikira umukuru w'igihugu abashikira inama nshinga mateka abashikira inama nkinguza mateka bababwira ibi ko jewe nabitohoje nabimenye nta nyungu rero yindi ndabironderamwo ngomba we kubimenya abarundi bagakunda Uburundi bagakunda ikirundi nuko kuri ngomba kuzovuga ko hari ibintu mvuga hari ibintu mvuga byanyegejwe nk'ubu ndiko ndavuga ngo inyenyeri imwe yitirirwa ba iyindi yitirirwa ba iyindi yitirirwa ba ibyo nta uzobisoma kandi abantu bize kahise bafise n'amadoktora ni benshi mugabo je nbiranti je siko nkiye ku baho siko nkiye kwiga siko nkiye kwigisha je nigisha mvuga ukuri ndagukengurukeze kiyere
murakoze cyane reka tubandanye ku murongo twakira abandi Amede uratwumva
ndabumva cyane
kibazo cyangwa icyumviro mu kiganiro
bisanzwe icyumviro nagomba gutanga ni iki ku bijyanye n'ibyo ariko aravuga ku idarapo y'igihugu cy'u Burundi hariho ngo izo nyenyeri ngo ziracuramye ngo zigize gutuma bisanzwe izo ego ari mu mahanga arashobora kuba ariko yabivuga gutyo ahubwo icyo twamusaba ni uko yoza mu gihugu cy'u Burundi nyene akerekana ubushakashatsi ingene yabukwize naho yaje aratembere ati ibyavuyeho kubera uko yabivugira ku maradiyo ahuko yari hiyo muri Canada byaba byiza gusumba ajya akabisigura ari mu gihugu cy'u Burundi cyagize cyamwibarutse bize nyambushakashatsi basanze ibyo yatohoje ari byo bakavuga ati ibi ni ukuri basanze n'ahatari byo bakavuga ati naho nyene aha turabona mu bisanzwe nta kuri tubona kuri ibyo byaba birimo n'ibyiyumviro yoba yariyumviriye suko mu bisanzwe ikintu iyo ikintu kihari umwe wese ashobora kukibona uko uwundi akakibona kuriyi rero n'icyo gihe mumaze kuba muto ariko murabona ikintu kuba n'icyo hacaguha ati ni ukwicara mukaganira mukaraba ukuri aho kuba guhagaze
hacya
mbona rero kuri ibyo ku bijyanye n'intoze n'ugwaruka naho kuri ibyo barikava bisanzwe nk'ibyo bimaze kuba biruko byogiye habona hagaragara byamaze kubona ati ukuri aho kuri nuko niho mbona byose abiza bifasha ugwaruka n'andi kuri ibyo nk'ugwaruka nka je nsanzwe ndi mu gwaruka nyene nk'ibyo nshamura yo kumenga nta na kimwe cyo dufasha ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu
urakoze cyane Amede Emile ku murongo urakoze cyane Emile turi kumwe malo Emile amahoro neza
mahoro
kibazo cyangwa icyumviro
ego nabyumvise mu bisanzwe iryo darapo ry'u Burundi vrema nibyo izo nyenyeri twakoze twumva ngo urunyenyeri rumwe rusobanura uko urundi nabwo gwiterwa uko muganga ko wese watace ku ntebe y'ishuri ntibashe kumenya ngo ibintu ngo bimeze gute ariko ni kwishuri nta babivuga neza uko bitegerezwa twebwe mu ishuri atubwira ngo abami bavukana imbuto ushika umuntu aheze akamenya ngo abami ngo bavukana imbuto ushika ubu izo nyenyeri bamwe bavuga ngo zisigura ngo ubumwe ibikorwa amajyambere rero bisigura ko hariho sense propre na sense figure babihereza ego
urakoze cyane
emi sawa cyane
reka twakire undi kumbure wa nyuma mbere ko wishura Fidel uraho allo Fidel sanuri munduru nyinshi kumbure turamugarura hanyuma reka tujye ku bibazo bya Amede na Emile mushinga nahe ntafatiro Amede yavuze ati byiza nuko woja mu gihugu abaza ati uraherutse yo ati woja mu gihugu ugashira ahagaragara neza ugafasha mu bijanye na kahise k'igihugu mu kubishira ahagaragara kumbure hakaba uburyo wokwerekana ingene ugize amatohoza aho wagiye ukabidokumenta ko bavuga mu gifaransa ukabishira habona nyine ku rutonde rwavyo kumbure niko vyo bafasha cyane nk'ugwaruka bari ko bariga kahise k'igihugu Emile nawe avuga ati ukuri baragukeneye cyane kubijanye n'insiguro y'ibintu bitandukanye kuko kuri wavuga ati nk'ubunyi hari insiguro ivuga ati zijya nyenyeri zivuga ati ubumwe bikogwa amajambere none uwo mwishura gute
aho Amede ndaguhaye mwaramutse nagoma nkubwire ko inyenyeri uri kuravuga ibyo ngo nzubire mu Burundi jewe nta kibi nakoze wa mugenziwe nta kibi nakoze mu Burundi jewe mu 2000 navuye mu Burundi mu 2001 2007 narasubiye mu Burundi 2013 narasubiye mu Burundi 2016 narasubiye mu Burundi kandi nkagenda ngiye neza ngaca ku kibuga cy'indege hanyuma ngakora ibyo nagiye gukora nagomba nkumenyeshe ko ingendo zibiri zo mu 2013 na 16 zari izo guteza imbere igihugu cy'u Burundi cyane cyane mu bintu by'ingoma navudutse ngaho yotawa ngenda kwigisha ingoma guhugura abatimbo bo mu gishora kubera bari basubiye inyuma abatimbo namukamwe bari basubiye inyuma ndagenda ndabere kumurisho neza ingene umurisho uvutwa kuburyo abo batimbo barasiye kuba ba mbere je naranditse igitabo cyo ku ngoma ndandika aho ngomba ndabivuge mu gifaransa kugira ngo kubera umwanya uri kuragenda fonction mathematique naragize fonction mathematique yo kuvuza ingoma no kuvuga ndashaka kwandikira ku papuro ukacuvuza umurisho ibyo rero abatibo mu gishora nabiberetse naragiye mu 2016 ndasubirayo mu 2013 n'ubu nzosubirayo rero ibyo nabyo byo kugira ngo nsubireyo ndabivuge naguma nkumenyeshe ko ndi kudategura ikete gikete nzorungikira umukuru w'igihugu yibye biganiro bitatu ibiganiro by'ibendera ibiganiro by'icivugo cy'u Burundi n'ibiganiro bya Burundi bwacu nerekane iyo nabikuye abo twavuganye ibiki byose ndamwandikire hamampe nungenda imenyeshe n'abandi kugira ngo nibibi bintu gusa byo kuvugira ku munwa byo kuvugira ku radio byandikwe ibyo rero nico nakumenyesha rero kindi wowe uvuga uti mbega ibyo bintu mvuga birafashe je ndashaka kugenda wenyene mu genda ku kugisenge bumenyi nita internet ndayita igisenge bumenyi utamikeyo ijambo micombero niwayitamika ijambo micombero nitaguha ifoto micombero aboneka neza inyenyeri imwe iri hasi zibiri hejuru uzocuze duhuye ntenda kwengera aho rero ubu Emile nawe nagomba kumenyesha Emile ko ukuri ni ukunyenya turiko turavuga biratangaje ko n'imiburi ibyo by'ubumwe bikorwa amajambere ibyo byanditse ahantu nawe urumva ubizi kubeye umengo n'ibyo mwagiye muravugana hariho rero akantu gahaze icyo rwose ndakubwira nk'ubu nuko ko Imana umwami u Burundi cyari icivugo cy'umugambwe iprona wa Rwagasore aho ngezere mu matohoza ubunaho hanyuma umugambwe wa iprona nawo wa mirekano niwo wari ubumwe ibikorwa amajambere bamaze rero gushyira hamwe iyo migambwe ibiri bakagira bati tube tugire umugambwe umwe ibyo nibyo nzosigura hanyuma Rwagasore bati rero wewe Imana umwami u Burundi ni kibe icivugo cy'ubundi bwose twebwe icivugo cy'umugambwe kibe ubumwe ibikorwa amajambere. Nico gituma rero umugambwe w'abadasigana iprona umaze kwiganza mu Burundi ubumwe ikorwa amajambere cyaciye gisubirira ico kwande kwa Rwagasore kuko micombero yarari mu mugambwe w'abadasigana iprona nico yaciye ashira imbere kuruta. Niko rero niko kuri nk'ubu nciye nongerako ibyo ntabyo bwa avuge mugabo nk'ubu ndabyongeye ku bunyene ku mwanya ugomba kuduherana ubundi ndejeje
murakoze cyane. Twakire na Xavier Humbure umunywanyi wa nyuma mbere kudusozera kiganiro gisigaje iminota 5 ariko François Xavier tumuhakanya urahura komeye
ndahanda komeye ndagize mwiriwe
mwiriwe neza
mwiriwe mgenzi
mundamukize mutumire nitwa François Xavier ntirampe ba kwari kanyu seminari kandi kwa nyibuka ndi mupatire banyibuka ga Patrice.
Allo Patrice bon,
twumva sindi kwa nyumva
Patrice
nabwe
okay. Ego François Xavier aravuze arakwibukije ko mwoba muzinanye
cyote gose
yambu neza Patrice
oh ndagohaye mwaramutse imana ikuje imbere
ego twese nawe urayi kwa twika mu seminari nkuru
ego cyane
kandi kwara bagenzi
nzo cyane
eh wundi gahasi seminari ni hombaye y'seminari kuri Jean Paul Dunga igitega
narahiye
sawa bega kazina twaguha uracyakunda cyangwa uragahetsa
oya makana kini ni sawa mbamagaye makana nini ni nziza pe
makana kiro jwe makana ki
ndaje
okay madame anagumye
ara komeye mwaraho
n'abandi
kumara bagiye n'abana ngeze kuri bane
murafashe ikiganiro muracifati reka tugume mu kuntumbere y'ikiganiro kuko
ndagusabe jewe nanezerewe gose nuko nico kandi ushikirije
sabwe
ihamica icampimbaye nuko niyo nuko kuntu bahinduye hari umwami w'Imana umwami Burundi
ekome
bakabihindura
ekome
cyane ndiko byafashe ni darapo ndagunda gukeje
yego rakoze
jewe nashaje ndiko ndabitohoza kuko nari n'agatabo
eh
wow ego nase agatabo ku University of Fribourg mu buleti twavugana mwanya munini uri amatelefone nzo ndakwihamagarire
eh neza cyane
nashaka umpe reference nkumbure mu nyandiko cyanke ku kuri WhatsApp
yego me
yaho hantu hari iryo darapo rya kera
yego
aho n'ukuntu bahavuye akarihindura nanezewe nuko izi nyenyeri yari amaso y'intare biranezeje rwose
yego
nije nashaka kubaza gusa nta kintu umpere finance bizofasha nanjye kugira utwo ariko ndandika tutere imbere
yego murakoze cyane gose mushinga na François Xavier ntirampe bangaho igitega turaza kugerageza kubaha inimero za telefone kumbure niya twemerera mushinga na Patrice ntafatiro kugira ngo mushe kuganira mufashe guteza imbere igihugu kubijyanye na kahise kacu murakoze cyane gose reka tukaryo mushinga ntahe ntafatiro avuga akajambo kanyuma dusozera ikiganiro ndabashimiye mwe mwese mwaterereye muri kino kiganiro uyu munsi mushinga ntahe ntafatiro jambo ni gwa
reka mpere kuri Patiri Patiri ni baraguhereza telefone yiwanje hanyuma tuvugane dutere inkuru hanyuma ndaguha ibintu byose mfise ibyo mvuga ni ibintu bya bose ubikeneye wese ndabimurungikira ikiganiro cya bose nico kugira ngo ruteze imbere hanyuma imbere yuko nsoze nagomba kuvuga ko jewe nta kahise ku Burundi nize no kuvuga nukwirya nkimara nkiba amazi ngo nakubera nta mwanya mwinshi mfise kugira ngo ndabe icyo noterera mugabo ibyo nashoboye gushika ko byose jewe ubinsabye ndabimuhereza aho rero mu gusodera rero jewe n'ukuri nagomba gukengurukira Fuad America ijwi rya Amerika ryashoboye kuntuma menyesha abarundi tari bake aho ngeze ibyo nashoboye gukora ibyo ngeze ko ibyo mvuga n'ukuri si jambo ry'Imana ibyo mvuga sinjiri ibyo mvuga tibidashaka guhinduka jewe umuntu ambwiye ati aha warihenze ndamukunda gose none rero jewe ico no vuga nti nogira nti abanyumvise bose abarundi n'abarundi kazi barakagiraho bubahwe bagira inkundo n'impuzu bagira ibanga nibango bangira mwimbuto ugomba kunterera nterere ibyo mvuze birashaka guhinduka yamara je ndyo nemera
ego urakoze cyane gose mushinga ntahe Patrice Ntafatiro aho muri Canada urakoze cyane gose ndashimiye abaterereye mu kiganiro ndashimiye Fatuma Kalalali Masi yadufashije mu buhinga bw'ivyuma mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye mwese umunsi mwiza.